nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 18 mukakaro n'umwaka w'2024 tuti namwe bakunze mashini yo kwikira hadi nzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe nongera ndabaha n'ikaze mu makuru avugwa kuri no mugoroba naye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abakoloni b'ababiri gingo ni bo banyegeje amatoni y'amabuye y'agaciro kugira ngo bagumize abarundi mu bukoloni. Ivyo bivugwa n'umukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye ku bwa Frederico bamvuga inyumvira arongoye urunani sefor arusha ngo igihambaye si ukwidoga nyabuna ngo kwari ukuja mu bikorwa. Icizere cishirwa mu ngiro c'ivyo umukuru w'igihugu yemereye abakukuru ke haraciye imyaka ine ngo ntikikiri ikirenga. Bavuga ko barindiriye amaso agahera mu nzira. N'ishirahamwe Parisem ribona ko ikigo BBN gikwiye kuronswa uburyo buhagije kugira ngo gikore neza kurugero rw'ibindi bihugu byo mu karere. Ni mu gihe hari hafashwe ingingo yo kubuza kudandaza ikinyobwa Sapor, ingingo yafashwe na leta y'u Burundi. Amakuru twabateguriye saya gusa mu kanya idonito.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe nongera ndabaha n'ikaze muri ano makuru. Abakoloni b'ababiri gingo baranyegeje amabuye y'agaciro ivyo bita ubutare kugira ngo bagumize Uburundi mu bukene. Ivyo bivugwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye harejo kuwa gatatu muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo, ni mu gihe yarahejeje kugendera ikinogo kirekire aho yiboneye ubutare bwinshi nk'uko abivuga ngo bwari bunyegejeyo. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yasabye abarundi bose gukora bakima amatwi abanyamahanga badashaka iterambere ry'igihugu.
Urabonye amwe biriko baravuga yuko Burundi ari cyo gihugu cya mbere gikenye kandi bo nyene bazibiye ko nitwigire cyo nitunga dufite. Ari bo bataye kubona ibyiza by'Uburundi, nababwira Abarundi ibyiza by'Uburundi tatari kubibona ashe tari gire cyakwe gukora. Hari Abarundi ngaha bimba tuyo nashe kandi bacambuwa ngo ntakuntu mu bisambu kuko murabona nk'umuntu yarinze abizibira ngo nitwigire tumenya ko dufite ubutare akagenda ashyizweho n'amabeto. Ntihabura Abarundi abishyizweho n'umutima mubi abizizwe n'abadayimoni aho ubunyene bipfe kumenyekana baca bajya kubambahera bogenda mutobi wanyu bitobere bo nyene kandi babona ko tugira rushike. Urumva rero iyo turiba turavuga tuti Uburundi aha bwavyutse biraheze nabo ibyo bari baranyegeje bari babizi numva iyo tubikora ku myaka 50 heze umva bo barinze imyaka 40 bagiye bacarabizibira baca bari babandika ku ma interinete ku Burundi bukenye kandi bazi ko dufite itungo. None mwumva iyo tuba twabyimbye nk'umwaka 20 heze Uburundi bawugeze hehe? Nico gituma rero bakunda kudusoba no kugira dutobire itunga ntituze turonke umwanya wo kuzohingura tugira amahinguriro Uburundi butunge. Nico gituma dutobera Abarundi mwese kanure kanure ducunge ntagire uzosubira kudutobera.
Murunani Sefor arusha akabona ko ikomeye atari ukwidoga ngo nyabuna areke kwagiriza abana bariya ngo igikomeye nuko hokogwa ikarata y'u Burundi shasha yerekana neza ubutare aho buri naho butumbereye hakoreshejwe ivyigwa bikozwe n'abahinga hagashirwaho na politiki y'igihugu idanye no kwimba ubwo ubutare. Twumvirize Federico bamvuga inyumvira arongoye Sefor arusha.
Nta numwe atazi ko mu gihugu cy'u Burundi ubutaka bw'u Burundi burimwo amabuye y'agaciro nka kujya ko muri Congo, kubera ko uravye ingene Congo yubatse ukaravye ingene u Burundi bwubatse nakovuga ko hoba amabuye y'agaciro muri Congo ngo arike kubura i Burundi. Gusa i Burundi ntitwashatse kubirondera kuko tubona vyizana y'abantu bariko bararima babona vyizana. Igikuru icyo umuntu akwiye kurondera muri ibi ni ukwiga ikarata ntikwiye nico babahinga bahora babidufashamwo bagiriwe imidende bavyigiye n'ama ekipe yabo nibagende baturonderere batugirire ikarata njasha y'igihugu y'ubutaka atwereke bati ubutaka ubu buringa ubutaka ubu buringa ubutaka ubu buringa ubutaka ubu buringa kandi bushobora kuba bufise bunganuko bwogira agaciro kanganuko gutyo hamabe politike y'igihugu y'ingene twigisha abahinga bwo gucukura ubutaka hanyuma hariyo mashuri twarubikamwo baze batwereke ingene tuza tukaronka uburyo bw'ingana abanyagihugu bacu babaho neza nk'abandi bantu bo ku isi. Ariko ibyo ntibizoshoboka dufite ubutegetsi usanga kuriya usanga intuntu yabo ari ukwiba womenga kibara gishinga ni ukuza abanaturo tumwe twose bahuye natwo aho ntacyo byotumarira kubera ko icyo dukeneye ni uko itunga ryose rirabwa n'igihugu ritarabwa n'ako bikame k'abantu hanyuma abanyagihugu bose uwo wese muto muto cyane cyane agatera imbere akaronka ibyangombwa ni ukuvuga kuronka ahantu yahaba kuronka inge ndaronka ikabana ku ishuri kuronka ibyafungura akarya agahaga kwivuza gutyo kwiyunguruza gutyo agashobora kubako by'ukuri yumva ko ari umuntu w'agaciro kuko abantu bacu b'abarundi barabatishije gaciro ku buryo umunsi usanga babuze n'ibyangombwa byo kubaho usanga batwe n'igikorwa cyo mu gahinga kandi bari bafise amaboko bari bafise umutwe ibyo bagiye akamaro bakaronka amafaranga bifuza ariko byose byicwa n'ubutegetsi butazi icabuzanye
kiri mu gisata cy'ubutunzi gihe cyose kigo BBN kijejwe gusuzuma ubuziranenge bw'ibidandazwa bikoregwa mu gihugu canke biva hanze kitazuba kiraronswa uburyo n'ubuhinga bijanye n'abakozi babishoboye kugira kije ku rugero rw'ibindi bihugu bifise ibindi bigo byemewe hazokwama hariho ingorane mu gihugu byo nibivugwa na Faustine Kumana rongo w'ishyirahamwe Parseme ni nyuma yaho kigo BBN gifata ingingo yo guhagarika ikinyobwa Sapor. Faustine Kumana avuga kandi ko abategetsi haraho baremera ico kigo mu kugisaba gutanga impusha ku bicuruzwa bidakwije ibisabwa n'amategeko. Tega matwi Faustine Kumana arongoshira hamwe Parcel.
Kandi ico kigo nikirashobora gutuma dushobora gushorera ibintu hanze by'ibiribwa cyangwa by'ibinyobwa ugasanga biremewe neza. Kabiri nibiva mu mahanga byinjira mu Burundi nta buryo bukwiye bwo kubisuzuma kenshi nabyo nyine bije bifite ingaruka mbi byonatumara bijya birusanga ari amaji bigusa bisanze ku masoko ikibazo kiri ngaho kumbura icyo n'ikinyobwa kubera gica gifite amakari gica gitekana ko umuntu yahindutse ya kinyoyi niwaza rero ikigo BBN uravye n'uburyo bagiha mu mwaka uzababwihaye imirambi zibiri n'imiliyoni amajana indwi z'amarundi ubagihaye miliyaridi zitatu n'imiliyoni amajana abiri na mirongo umunani urabona yuko ibyo cifuza muri plan d'action yacu ntibirashoboka ibibazo rero biri ngaho si na politike ndende irinda kujamwo gusa muri politike no kumenya tuti igihe leta iriko irafata ingingo nka bendizo no kuziraraba ati mbega wagwiza tunga abashize umutahe muri ibyo bintu kugira dufate ingingo zituma dukingira amagara abanyagihugu mugabo nabo batabashije n'imitahe bemerewe n'ikigo cya leta ivuga kuza barara kuko n'ibyo biri mu bice bita environnement des affaires kuko umuntu ashobora umutahe ikigo kikamwemerera hahera iminsi ngo bihagarike umutahe waragiyemo amara yarasohotse abantu baranguye hirya no hino na gahombo ibyo rero biri bimwe bita na environnement des affaires hamwe uvuga uti iyo ushoye umutahe hajya ahantu haba harimo risike inzego ntizikomeye ku byo zikingira zifata ingingo zibereye urumva rero ni ikibazo nacyo nyine mu cyo bita environnement des affaires kuko nicyo kigo bebe haragira gishobora kuremerwa n'abategetsi bo hejuru ngo twemereze ibi ibyo biravuga iranti ibintu bagashaka ngo twara hirya ntibacubahe ya ngwara muri dufite kutubaha n'amategeko nibaza yuko ari byo gusora no muri bituma ubukene bidakunda tuvuga ngo dushorere ngo twushorere ngo twongereze ibintu dushorera hanze ngo amadovize yinjire mugabo hagera gufata ingingo nyine zobituma ko gushyigikira icyo kigo bebe ugasanga ibyakoze ibyo rero nyine inzego ziba ziko zirakorana mu gufata ingingo ni kiri cyo gukosora ikindi tubona kuri bijanye n'ikinyobwa nk'icyo onyi cya Sapor birajyanye n'icyo twokwita n'imico y'ikirundi n'ubukene abarundi bafise imico y'ikirundi ni iby'uko usanga abarundi bihere bakunda kuyihereza akanyobwa murabizi akanyobwa karimo umwambiro urumva rero ikinyobwa rero nka kiriya gitera gifise amakari dogere d'alcool ngo nini kandi urazi yuko kuva ibyo byose byagiye birerekana ko abarundi mu bisanzwe ifungwa z'abarundi ntizishemeye mu bintu bya karite na kavite niyo turiko turavuga misanzwe inzoga ingene ishobora kuringana abantu bafungura bikwiye bagira gute nticyari kibazo nk'uraze ningene abarundi babayeho ubu cumi ngo bagiye kwiyahurira muri izo nzoga n'uburyo babahayeho n'ubukene buhari badashobora gufungura bikwiye usanga nk'iyo nzoga bayita mu nda usanga ibibazo by'amagara na byo nyine byiyongereye.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Icyitere cy'ishyirwa mu ngiro y'ibyo umukuru w'igihugu yemereye abakukuruke cyaramaze kugabanuka mbere kigenda amazima yonko bishikirizwa na bamwe mu bakukuruke bavuga ko bamaze kurambirwa n'amajambo y'abategetsi aguma bizeza ariko amaso agahera mu nzira. Bavuga ko batumva ingene imyaka ine yose ishobora guhera iryarazwe n'umukuru w'igihugu ridashyirwa mu ngiro Olivier Gakim.
Abo bakukuruke bavuga ko batangazwa n'amajambo sosta ashikirizwa n'abategetsi ariko gushika ubu nta kirakorwa kugira baronswe ibyo bemerewe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Uyu ni umwe muri abo bakukuruke bari mu mubabaro.
Aga bantu hone nye kamwe tugenda kandi n'ijambo avuga neza rwose nake uri mwezi ati mwese bundi ngo kugenda kuna ni balene no imunsi nta kigenda
cyo kubona imyaka ine ihera atacu bararonka ngo basa n'ababikuye mu mutwe kuko atacizere bagifise
twatsenye cyane ane imyaka ine yose uhasanza buze ngo twaragowe ngo bantu tubafashe ngo barigorewe
tubibutse ko Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi agifata ubutegetsi yareze imyaka ine yari yemereye abakukuru ko bazoza barahembwa udufaranga tungana n'umushahara bari bageze ko bakiri mu kazi.
Igenekerezo rya 18 mu Kakaro ni umunsi mpuzamakungu wahariwe Nelson Mandela, umunsi washinzwe kuva mu mwaka w'2009 n'ishyirahamwe mpuzamakungu ni kugira ngo abantu bo mu mihingo yose y'isi baze bibuke ukwitangira kiremwa muntu kuwo yahoze arongoye igihugu cya Afurika y'Epfo akaba n'imboneza mu kurwanya intwaro akaryanisha imiryango ya apartheid yarangwa mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Intumbero ikaba ari uko umwe wese ahari ashobora gukora kugira habe impinduka nziza ku isi. Kubwishira hamwe mpuzamakungu ni umwe wese wafise ububasha bwo guhindura isi kugira ngo imere neza kurusha. Nino ngaha duciye dusozerera amakuru twari twabategurira ku radio Inzamba agateka kawe. Nshimire mwebwe mwese mwari mwiyateze yompi, nshimire n'abagenzanje bakoze ibishoboka byose ngo aya makuru aboneke nk'uko muyumvise. Ponfise Niyongere nayo ko ndabashikiriza, ndabifuriza kuranirwa mu byanyu n'umubanyu, ndababwira nti nagahwana.